radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze neza mu kiganiro muri isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira kubijanye n'amagara y'abantu mu kiganiro muri isanga. Ni kuki guhungabana mu mutwe canke kugira ingwara zo mu mutwe bibandanye gufatwa n'ibitera soni? Boko gwiki kugira abantu bareke kugira isoni kwitura abahinga banonoswe ibyo bibazo canke zo ngwara? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu muri aka kanya. Ikaze neza mwese. Tubibutse ko mushobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera mu kiganiro, mukazishira kuri Facebook yacu. Adresse ni VOA Radio yacu. VOA Radio yacu niyo Facebook yacu. Ikaze neza mwese.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga y'uno munsi tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Hoko gwiki kugira ukwivuza indwara zo mu mutwe ntibifatwe nk'ibitera soni mu kibano, mu buzima bwa misi yose no mu buzi abantu bakoreramo? Abahinga banonosoye izo ndwara baranegura izo nyifato zituma abantu batitura abaganga bashobora kubafasha kugira ngo abo bantu bashobore kubaho mu buzima bubereye kandi bashobore no gukira. Nicyo tugiye kuganira rero mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Twongere tubibutse yuko mushobora gutanga nimero zanyu kuri Facebook yacu, tukaba telefona tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyumviro. Adresse ni VOA Radio yacu. Twatumiye rero Iradukunda Ange Pakita, akaba yaranonosoye ibijanye n'inyifato z'abantu, abo bita aba psikologe mu Gifaransa, akorera ku biro Unwind mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi, muri quartier Rohero ya kabiri. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gushimika cyane cyane ku mpamvu iki kibazo kikiri igitera soni ahanini mu kibano murantunga no mu buzi bwa misi yose. Kapakita rero araza kugerageza kudufasha ico kogwa n'impamvu bikiri uko, akumbure no kugerageza gutahura cane cane ibi bibazo byo mu mutwe, izi ngwara zo mu mutwe ahanini. Reka twakire umutumire wacu tutarinze kurandira. Iradukunda Ange Pakita, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika.
Cane.
Igo. Hanyuma tuhereye ku kibazo nyine cya mbere cyerekeye ukugerageza kumenya iki kibazo, tubanze tuvuge kubijanye neza na neza ku ico twita ibibazo byo mu mutwe canke indwara zo mu mutwe. Umuntu akenera ubufasha bwanyu abateye ate uwo muntu abamerewe gute? Kumbure benshi ntibatahura iki kibazo, ugasanga ni navyo bitumye batabitura rimwe na rimwe.
Murakoze kuri ico kibazo. Kuri ico kibazo uko nocishura, umuntu kugira ngo ashobore kwitura umuhinga yajanye n'inyifato ari uwo psikologe, nuko aba yumva atamerewe neza muriwe. Nta wabara aba yumva nk'uko umuntu amenye hari igihe bijana no kumenya ko umutwe canke cyane ubundi bubabare, ariko ahanini ni ukuntu umuntu yiyumva muriwe. Hari igihe aba afite umubabaro, hari igihe aba afite ishavu ryinshi, hari ibimenyetso byinshi bishobora gutuma ushobora kwitura uyu psikologe. Ahanini ikintu umuntu no numva kugira bitagure ni ukuntu umuntu yiyumva uwe
ego wavuze kimwe muri byo ego wavuze umubabaro amajambo umubabaro wavuze intuntu kumbure ishavu umuntu ashobora kuba yiyumva mu byiyumviro byiwe canke mu mutima wiwe cyane cyane
ego ibintu yumva kumengo ntashobora nawe nyene inyifato inyifato ashobora kuba atatahura ibintu bikamugora kujeha
none utubwira bimwe mu bishobora kuba bituma ibyo bintu biba mbega ni ibintu bisanzwe bishobora kubituma canke ahanini abitura abaganga nkamwe baba baje kubera aho ikintu cabaye akenshi
ibituma umuntu ashobora kumererwa uko hari igihe umuntu ashobora yaragize ibikomere ibikomere ama blessure ibyo twita les blessures intérieures ibyo bikomere nabyo birashobora kuva ku kuntu umuntu yakuze arashobora kuba yakuze mu muryango bitameze neza arashobora kuba atamerewe neza mu rugo hagati y'abubakanye arashobora gukomeretswa n'amaezima yabaye mu gihugu nko mu gihugu cacu haciyemo intambara umuntu arashobora gukomeretswa n'umukoresha ku kazi imigendane umuntu ashobora kugira ingorane mu migendane yafitanye n'abantu hari n'abandi bashobora kuba bafite ikibazo cy'ukuntu bavutse afite nk'ubumuga bifate ubumuga butuma atasa n'abandi nk'umuntu ashobora kuba yavutse nk'ukuguru kumwe cyane afite iyindi yumva nyine ubumuga bw'umubiri buboneka burashobora gutuma yumva atiyakira yumva umenga ararira yego
birumvikana rero ko hari ibiva ku muntu ukuntu yubatse ukuntu ateye ukuntu yavutse hakabaho n'ikindi gice undi muce w'abantu babiterwa n'ibintu biva hanze ni ukuvuga nk'uko wavuze umukoresha abantu mubana bagufashe nabi numva n'iyo mice ibiri bisigura ariko ari ibintu bisanzwe bishikira umuntu uwo ari we wese
ego ni ibintu bishobora gushikira umuntu uwo ari we wese burundi barakunze kwibaza ko ari ibintu bishikira abazungu ariko by'ukuri ni ibintu bishikira umuntu uwo ari we wese
duhereye ngaho nyine uvuze uti bishikira abazungu ni ukuvuga yuko kumbure bafata umuntu aba ariko araca muri ibi bibazo nk'umuntu adasanzwe atazi kubyitaho wenyine atazi kubitunganya wenyine mbega ni kubera iki babibona yuko bishikira abandi bantu ni uko twebwe mu mico yacu kirundi cyangwa imico kinyarwanda dutegerezwa kutiyumvira ku mitima yacu ku byumviro byacu nk'ibintu bishobora guhungabana
urumva no mu bindi bihugu biteye imbere uko kuntu biyumvira yuko ububabare bw'indani mu muntu ari ibintu nko byo gushyina kumbure cyangwa umuntu adashobora kubijaha neza byarigeze kuba bihari ariko mu bihugu biteye imbere cyane barabirengeye aho la sante igitekerezo ko ariko mu Burundi ikintu cya mbere ni uko n'ibintu no mu Burundi sinzi mu Rwanda ariko mu Burundi ikintu cya sante ni ikintu kitari abantu ntibivuza rwose abantu bagenda kwivuza barenze babanza kubyitunganiriza bo nyine ariko ikindi kintu nacyo ni uko mu mico yo ngaho iwacu usanga bigisha cyane kwihagarara ko ikintu cyo kwihagarara ko n'ikintu cyo guhisha hanyuma ikindi nacyo ni uko ubwo bubabare ni ububabare butaboneka kenshi ariko nk'iyo umuntu afise ubushuhe uramukora ko kumva ko ashushe aho uca wumva uti aragwaye tumutabarize agende kwa muganga cyangwa umuntu amenetse umutwe cyangwa iyo umuntu yakomeretse amaraso akava cyangwa yavunitse tukabona ko biri ko biranga ko tambuka ariko ubwo bubabare bw'indani cyangwa uko kuntu umuntu aba amerewe ni ibintu we yumva bigenda guseruka yamaze kumera nabi cyane niho bashobora kuvuga ko yasaze cyangwa yasina urabyumva rero ni uko ari ububabare butaboneka n'ibyo bintu by'imico yacu y'uko batwigisha kwihagarara ko guhisha ibintu byakugoye nta kubivuga ni ukuraba mukabitunganya hagati yanyu baca babona umengo ni ibintu biteye isoni
turiko turagerageza kubanza gutahura neza na neza iyo biva uko kuntu abantu babifata nk'ibitera soni cyangwa ibintu bitavugwa kugira ngo umuntu atorere inyishu aho ikibazo kiri neza na neza. Wavuze yuko nko mu mico yacu tubifata nk'ibintu byo gufina, ariko nk'uko wabivuze kandi abantu bo mu mahanga cyane cyane mu bihugu birimo abazungu ntibabifata nko gufina, ahubwo babifata nk'ikibazo gikomeye gikwiye kwitabwaho, kuko kumbure baramaze kubona yuko hari ingaruka zavyo. Cyo bari cyo mpamvu bagifata nk'ikintu gihambaye cyane, kuko bazi neza ko hari ingaruka zavyo iyo tutabyitayeho, iyo tutitayeho ibyo bibazo byo mu mutwe.
Ego, kuko urumva iyo santé mentale nta itandukanye cyane na santé physique, ni ibintu biririye. Ni ukuvuga iyo umuntu atamerewe neza muri we no mu bikorwa akora bigaragara bigenda neza. Iyo ntamerewe neza muri jewe n'uwo tubanye usanga tutameranye neza, akajya inkora sindagakora neza. Ni ukuvuga ko iyo umuntu atamerewe neza mentalement, ni ukuvuga harabaye sheke ku kazi, igihugu ntigitera imbere, urumva ubuzima bw'umuntu nyine buba buhungabanye.
Icyo gihugu kiba cyuzuyemo abantu bagenda badatekanye,
batameze neza, badatekanye, urabyumva. Urumva ibaza nk'umuntu agenda akomeretse, si byo? Dufatire ku gikomere cy'uko umubiri kiboneka. Urabyumva ko uko nashaka gutambuka siko ntambuka, hitime nashaka gutambukira ko siyo ntambukira ko. Bisigura ko no mu mutwe rero iyo ntameze neza hari ibintu ntashikako cyangwa nkashikako bigoranye.
Urakoze cyane. Turumvise yuko atari ibintu byo gufina, atari ibintu byo gufata minenengwe, hari n'ikintu gikeneye kwitabwaho. Murakoze cyane. Reka kumbure duhere ku mirongo ya telefone tuje twakira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika baratangiye guhamagara bipfuza kuterera no kubaza ibibazo, hanyuma turaza kugaruka tubandanye tuganire tuje mu mizi y'iki kibazo, tuve mu mpamvu kiri tabu, mu mpamvu ari bitera soni, mu buryo umuntu ashobora kuvugwa, mu buryo umuntu ashobora kwitaho ibyo bibazo. Urakoze cyane. Reka duhere kuri Cyrilo. Amahoro neza Cyrilo.
Amahoro cyane Oriane.
Uraho urakomeye.
Ariko telefone meze neza, ariko telefone yanjye ntabwo iri kuvuga neza. Turumvikana bicika muri kasi, numve neza ibyo muri kuvuga. Ikibazo kiri muri tekniki.
Urakoze cyane, reka tubabwire bagikemure. Urakoze kutubwira. Hama ariko wewe ndakumva neza, sinzi ko
meze neza. Hello.
Ego.
Uyu munsi ikirundi cyabaye cyinshi, natanze nimero yanjye.
Ikirundi cyabaye cyinshi.
Ariko nabitekereza cya.
Wabyumvise gute? Wabyumvise gute? Ikibazo cy'uno munsi mu kiganiro wumvise kijyanye n'iki?
Natanze nimero nzi ko ari nk'uburwayi bwo mu mutwe nyine. Kuno muntu nyine afatwa n'uburwayi bwo mu mutwe bisanzwe nyine akaba mu Rwanda, kera twabitaga abasazi.
Ego.
Mwebwe mukiri n'uko mubisa.
Ego, mu bisanzwe Cyrilo.
Turagura amashashi nyine bana abagize ko nashi gusanga ibyo muri kuvuga.
Ego, wabitoye mu bisanzwe ntaguciriyemwo. Mu bisanzwe iyo turiko turavuga mu bihugu byacu bya Afrika, mu Burundi, mu Rwanda, iyo turiko turavuga ibibazo byo mu mutwe, akenshi abantu babona umusazi, akenshi abantu babona umuntu yiruka mu ibarabara nk'uko bivuze atora amasashe, ariko hariho byinshi bijanye n'ibibazo byo mu mutwe. Muganga araza kudufasha adusobanurire iyo umuntu atanguye guhungabana mu mutwe kugira ngo arinde ashike aho hantu kwiruka mu ibarabara cyangwa gutoragura amasashe, hari ahantu biba byahereye. Ni nacyo gituma twifuje kubanza kuraba impamvu abantu bagifise isoni yo kuja kwivuza ibibazo byo mu mutwe bihera mu guhungabana bisanzwe, kubura amahoro bisanzwe.
Reka ntange igitekerezo.
Ego.
Halo.
Ego, turakumva.
Reka ntange igitekerezo cyanjye. Haraba rero abo bantu ku ruhande rwanjye njya mbabona, ariko akenshi bakunze kuba bari mu nzego ebyiri. Hari uba afite icyo kibazo akaba muri we ntajya avuga, ahora ashunja ni ahora aceceka, noneho hari uhura n'icyo kibazo akabwira uwo ari we wese ahuye nawe ibyo bintu, ugasanga umuntu ari kukubarira ibintu ari bikureba ibi bitakureba ukumva nibyo bintu uba yabikubwira ibinakureba yewe ubona nta n'ikintu ushobora kuba wanabikoraho iyo ukareba ugasanga si wa muntu wabasha kuba watega amatwi ngo ube wanamugira inama ukabona ahorana amagambo agashira mu muhanda kare rimwe na rimwe akagenda yivugisha ari noneho ari n'uhura n'icyo kibazo akaba adakeneye kuba yahura n'abantu akaba ari wa muntu uburyo utapfa kumenya ikibazo cye nagaje nsanga kenshi abantu batanabimenya ahubwo birumwa n'aho babana ahubwo abo babana nibo bagomba kuba bareba uburyo babinyuzamo bakaba bajya kumenya rimwe na rimwe ugasanga icyo we akeneye ni kuba yategwa amatwi. Hari benshi rero biyambura ubuzima biyahura bitewe n'impamvu kuba nta muntu n'umwe ashobora kuba yakwizera akabona umugore wese abandi nyine baba bacecetse baba bajunjamye kari agahinda kajunjamisha umuntu akaba atabasha kuba yagira umuntu n'umwe ibonamo yakwihamburira ngo abe yamubwira agatuza kugira agatangira kugeza mu mutima we n'ubundi kikazarangira yiyikuye uwo muntu we abagoye ariko uri mubyeyi bavuga kuri iyo saka ubuzima bishobora kuba byagira igaruriro kuko n'abantu bashobora kumenya bati uyu muntu yarahungabanye mu buryo
ubivuze neza cyane
avuga agahinda ke niba ari umugore watewe agahinda n'umugabo akagenda yisukara abwira uwo ari we wese abwira akana abwira umusore abwira umusaza uwo ngo ashobora kuba akurikirana ariko urujijo mu biragora ikintu kuko urubyiruko binabaho cyane n'umukobwa ku muhungu cyangwa ku mukobwa
muragucunga Siriro telefone nakeka akabazo kari muri telefone yawe kuko bigenda biracikagurika kumbure
ni ikibazo kiri muri tekiniki waje kuko abandi turumvikana
ego urakoze cyane Siriro urakoze cyane ndakeka byinshi mu byo yavuze twabitahuye reka msabe madame Pakita agerageze kugira icyo bivuze ko wavuze Siriro byinshi bijanye na bamwe muri ba bantu twita yuko bashobora kuba badatekanye mu mutwe ugasanga bariko barabwira ibintu abantu kuko baba bakeneye umuntu abumvira canke ukutizera abantu ugasanga ni vya bindi twako turavuga bishobora gutuma umuntu ajya muri zangaruka mbi harimo nkuko wabivuze ukwiyahura madame Pakita
ibyo avuze nibyo urumva hari abantu byorohera kuvuga ikibazo arimwo ariko ugatusanga yituye umuntu sinovuga ngo atari iwe mugabo agashobora akicwa umuntu adashobora kumufasha ariko ugasanga aciye amujija cyangwa ugasanga ntatatahuye souffrance yiwe akumva umenga ibyo bintu nibyo bikumereye nabi kuko wumva harya ufite ububabare niwe yumva by'ukuri uko amerewe rero iyo undi muntu bitaramushikira cyangwa wewe byamushikiye agashobora kubitorera umuti hari igihe ashobora kumva umenga uyu muntu yakarasinaka hari igihe umuntu yitura umuntu ugasanga uwo yituye ntashoboye kumufasha nicyo gituma ari byiza yuko abantu bamenya ko hariho abahinga babyigiye bashobora kumufasha kenshi ibyo birakunda gushika rero ugasanga umuntu ntanashobora no kwizera abantu kubera ataco bamufashije
ni ukuvuga rero ego jya uko ndabyumva kandi nibyo yashatse kuvuga hari igihe iki kibazo kiba ari ikibazo cyoroshe cyane nk'uko ntitwovuga ko cyoroshe cyane ko twovuga duti ni ikibazo gishobora gutorerwa umuti hakiri kare yavuze abantu bakunda kumbure ni wa muntu akunda kuguma yidoga aguma avuga amajambo menshi ugasanga ni muri ba bantu bashobora gufashwa kugira ngo babane neza n'abandi ashobora kwitura umuganga nkawe umupsikologi nkawe akamutura ibibazo yoba afise mu mutima mu byumviro ugasanga byamufashije kubana neza n'abantu kwa kwidoga rya shavu kwa kuguma yitotomba biraheze
Ego kuko urumva kenshi usanga n'abantu bakimwumviriza bavuga wa wundi yaguma yidoga mugabo wewe zikuri hajya abasohora bari ukomeye muga nuko batamenya kuko urumva nuko wabivuze izo ndwara ni ibintu iyo umuntu afite ibimenyetso bya malariya aramenya ko aja kwa muganga ariko kenshi urumva ntibazi yuko ibyo biravugwa ibyo bintu umuntu ashobora kumufasha urumva nuko ukuntu abantu bazi bati biratuma baguma mu isosi
ugasanga kumbure bamufashe ati niko ameze
niko ameze kandi nawe nyine ashobora kubivuga niko ameze ngo ugende ashavura cyane mugabo by'ukuri witwa umuhinga isabune idohera mugabo kwigisha ingene ushobora kubijeha kubera isabune ikintu ni emotion ni ikintu tudakuraho ariko ingene wigenza mu nyifato iyo ushavuye nifata gute ni kubera iki iyo nshavuye nshangwana cyangwa urabyumva umuhinga aragufasha gutahura igituma akagufasha no gusohora amastrategi wakoresha kugira ngo ushobore kubana neza na wewe ushobora kubana neza n'abandi bantu rero
urashobora kutubwira muganga izindi ubundi buryo bwo kubona yuko umuntu akeneye ubufasha bwanyu turavuze ishavu ryinshi ni ikihe kindi kintu gishobora kudutuma tuvuga duti jewe niko meze reka ndamwiture muganga canke naka niko ameze reka ndamuhanure aje kwitura umuganga kuko bishobora kumufasha n'ibihe bindi bintu dushobora kubona
hari nk'abantu navuze kumva umubabaro ataco ufatiye ko kuko hari igihe umuntu ababara agicyo bivuye ko ariko hari igihe umuntu aba yumva umubabaro umaze igihe akaba yumva abaye atuntuye hari abantu badasinzira hari abantu batagira itiro cyane bagira itiro ryinshi birenze hari n'abandi bantu ushobora gusanga atakayabagu bafise n'ibindi ibyo ni ibimenyetso bigaragara by'ukuri ndiko ndavuga ibintu bishobora koroha kubona hari n'abandi bantu baba bafite ibyiyumviro byo kwiyahura cyangwa akumva umengo ntaca amaze cyangwa akumva yama yiyagisa mu mutima icyo twita disabilite cyangwa akumva umengo ntikunda cyangwa ntakunzwe kuko nabyo biri mu bintu bituma umuntu amererwa neza kumva ko ukunzwe kumva ko usa agaciro hari abantu baba bumva umengo nta gaciro afite ntaco amaze ndeka niyahure hari abantu bagira ibyiyumviro byo kwiyahura benshi hari n'abantu ushobora gusanga bama bumva umengo icyo mvuze sibyo aviyanje icyiyumviro cyane gitegerezwa gukurikirwa uko nyine gitegerezwa kwakirwa uko nyine ugasanga mu buzima bw'iwiwe icyiyumviro cy'uwundi nta kibanza kigira urabyumva ni finishi cyane ariko bya bintu nyine wumva ngo jeni komeze ngo aho nshize ntakuraho nabyo biratisha bivako
urakoze cyane uradufashije reka kumbure bisubiremo gato kugira ngo kumbure dutahure neza yuko ibi bibazo birabaho kandi birashobora gutorerwa umuti uravuze uti itiro ryinshi ataco rivuye ko n'ikimenyetso uvuze uti itiro rike nabyo nyine kudasinzira birashobora kuba ari ikimenyetso wongera tubwiye ati umubabaro ataco uvuye ko wa cane nawo nyene n'ikimenyetso umuntu ashobora gukorera ko akavuga ati nahungabanye urakoze cyane reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ndabwiye ku murongo wa telefone yuko ari koko harimo induru nyinshi muri telefone yiwe Alain uratwumva kumbure ni radio ahantu hari radio ivuga cyane wohindura ikibanza ugashyikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
ego
duga ku ijambo wana
tukuvuga abantu bavuga ikibazo cy'indwara zo mu mutwe hano
ego
kuri baragira ikibazo ugasanga aho baba nabo ntibiyumva abamugwaje nabo nyine bakabona kumenga bashifise ikibazo bidafise abandi kuko umenga ni indwara wingwaye menga ntameze nk'abandi batangura kumwinuba Ego kandi urabona ubeshi vraiment novuga uraje kumuvuza ugasanga nta na hamwe atagiye hose ukabona nta kivuyemo nkisanga bose umenga baramutereranye ntacakimaze ntawo ntacazovamwo usanga bamuretse uko nyene numva kuri ba nyenewe basigara babona umenga ibiyumva mu kibano wowe nabo agaca yihebura bakabanga baramutaye kuba tacho baba barakoze kugira ngo bamuvuze kandi vraiment badakwiza ngwara ahanini byamperereye birahari namwe vraiment usanga bataba bamuvuje kandi ugasanga nta kintu kiba kiriho kiravamo kimwe nicyo bituma imbere mu bituma usanga abafite umuntu arwaye mwene izo ngwara atiyumva kuko nawe nyine acayihebura
ale ntaguciriyemo wewe ubwitirashwa ko baramuvuje mbega iyo bavuze ati bamuvuje baba bamutwaye hehe baba bamutwaye kwa rojanti baba bamutwaye kwa muganga asanzwe baba bamutwaye hehe neza naneza ko twumva ko
nakarorero jewe nivuze jewe nyine ndabise umuvukanyi wanje niko twaramuvuje bwa mbere twamujyanye kwa rojanti yego baramwakira muri iri jansi ariko batubwira ngo izi ndwara ngo yoba atari yo ngaha hanyuma bansha batubwira ati nimurondere mu banekologe canke abapsikologe hanyene baramwezariwe mugabo ugasanga umenga nyine nta mishu bitanze nuvugaho nk'ubu twebe muri rusange zisa nk'uko umengo twihebuye kabisa
guma ku murongo Alain reka mbaze kumbure impaka ryo muganga kwishure yumve ikibazo aho gishobora kuba kiri canke icyo ushobora kuguhanura madame Pakita wo ushobora kugira icyo umushikirije Alain ku byo baba baragerageje gukora bishobora kuba bitakunze
njewe na ikibazo ubwa mbere ngize ambwiye ko bamwakiriye muri iyo jansi yari yagiye ameze gute ukuntu yari yagiye ibimenyetso yari yagiye asize
nanjye yasize ibimenyetso nyine by'umuntu yafashe indwara zo mu mutwe urabona ko bavuga amajambo menshi badahora bakavuga nyine amajambo adahera nyine kumva mugabo ko ibintu ariko aravuga bidahuye nyine n'ibintu umuntu aba arimo
ba kumbure ngira kuvuga aho bamujyanye kwa muganga nibaza ko bituba bikenewe cyane mugabo nari numva umengo nashaka kubaza ko baba barabonanye n'umupsikiyatri sindi yuko aza kubitahura
ubwa mbere twe twabanga twagiye aho kuri aho kuri kwayo kwa Jean hama bamaze kutubwira yuko tabaye indwara yo kwa Jean niho twaca turondera abapsikologe n'abanehologe baramwezariwa abapsikologe nyine bageza kumwumviriza kugira bumvirize ko ari ibibazo sosiyali afise mugabo ntacavuyemo mugabo nica twitura umupsikiyatre murikira psikiyatre murikira rero niho yoba yatubwiye ibintu vyerekeye ngo ko ashobora kuba ngo ari imitsi yo mu mutwe ngo yagize ikibazo hanyuma mugabo atwandikira imiti iyo miti ayirika akamera neza mugabo iheze agasanga agomba ibintu byo kubwira ivorema ntaje mu bandi agomba kwigunga mugabo iyo miti harageze igihe turayibura turayibura vorema ku buryo mafarmasi yose duhebura neza ndurahebura
mwarasubiye kuri uwo mupsikiyatri none
uwo mupsikiyatri twarasubiye kumuraba
ikibazo kikaba cyarabaye kumbure uburyo bwo kubandanya mumugura iyo miti muganga kumbure turashobora kubaha telefone mukaganira mukarabaho ikibazo kumbure ashobora kugufasha ushobora icyo twakwita kumugida kumuyobora mu nzira bashobora kugerageza batagerageje cyanke n'ubundi buryo kugira ngo tubandanye mu kiganiro ariko Alain urakoze cyane ku karorero uduhaye kuko rimwe na rimwe ushobora kuba hari ikibazo cyo mu bwonko kijanye n'imitsi yo mu bwonko navyo nyene birashika
yego kuri ico nari nigeze kukivuga ko hari igihe usanga hari umuntu yavutse uko wafise ikibazo ubumuga asanzwe afise rero muri icyo gihe kumva ko atanze karoro aravuga ko yagiye ku mupsikiyatre arabandikira imiti hama imiti ayiriko akamera neza. Ikintu nashaka kubwira abantu bose batwumviriza ni uko bishobora gushika ugasanga hari umuntu afite ikibazo gisaba ko iyo miti azoyamako ubuzima bwiwe bwose. Sindi ko mubona nk'abantu baba bafise ikibazo cya diyabete cyangwa bafite ikibazo cy'umutima hari imiti barinda kugumako kugira ngo bashobore kubaho. Rero no mu bijyanye n'izo ndwara hari abantu bashobora kuba bafite ubumuga kugira ngo bamere neza bisaba yuko iyo miti bayigumako. Icyo kintu rero ni ikintu abantu kigora kwakira cyane ugasanga abantu baramutwaye mu bintu by'abapfumu muga kenshi ntacyo bitanga. Kwakira rero k'umuntu afite ubumuga busaba ko agoma ku muti nicyo kintu kigora abantu ibyo birabagora kwakira kenshi.
Murakoze cyane. Birumvikana hariho ubumuga nyabwo bwo mu bwonko umuntu ashobora kuvukana cyangwa akabugira. Murakoze reka tubandanye ku murongo wa telefone. Abandi banywanyi turafise Ozias. Ozias, uraho neza? Ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego, na mahoro.
Na mahoro.
Ego, ijani wazamu ujipatia kati kinze kwa mwiri jambu gano.
Ikijanye na ibibazo twashize kuri Facebook cyerekeye ibibazo byo mu mutwe, ibibazo byo guhungabana mu mutima, bimwe bishobora kwiturwa mu ba psychologue mu rurimi rw'Igifaransa, muganga janye mu bijanye n'imyifato z'abantu.
Ego, naribonye n'ibyo?
Ahanini none wowe ubona huko gwiki kugira ngo kireke kuba ikibazo kitavugwa, ikibazo gitinyitse canke giteye isoni mu kibano kugira ngo abantu bashobore kwitura abaganga babafashe.
Icyambere na mbere cyo nuko abantu tutahura yuko ari indwara nkuko izindi ndwara zibaho.
Halo? Ego.
Tukagira ugufashanya ari nk'uwo tubonye bigikiye tukaba tugira umutima w'urukundo wo kumutabarika kugira ngo ubwo ahubwo atarasinzikara dusumba kuba twenda. Nicyo niwo mutima mbona urama uba mu bantu ko urabona ibihege na bihinduka bigahondekana n'amarwara menshi menshi. Nacyane cyane rero akaba haro
ego
nacyane cyane abantu tukagira tukareka kugira ibintu byo gutinya kuvuga indwara kuko barundi baracivuga ni ngo ujya gukira indwara arayirata. Kumbure nta ubyiruka biragira ba psikologe umuntu arashobora gusanga asize atarasinzikara bakamuvura. Ebo ntirana no byo bijyanye n'uburwayi yobiyo.
Urakoze cyane.
Umuntu akumva ko indwara ari indwara imbaho akayiyagira abaganga bikiri mu maguru mashya umuntu atarasinzikara.
Turagushimiye cyane Ozias, turagushimiye. Muganga ndumva ko
ego ego nawe mwakoze cyane kumpa akanya nakigeze icyumviro cyane.
Ego ndumva muganga ikibazo uzi yasashikirije cyangwa icyumviro kumwe n'icya Ana bisa n'ibifatanye gato kuko Ana nawe nyine yatanguye avuga ko bamutwaye ahantu henshi umuntu wabo ugasanga bagenda baramutwara ahantu hatandukanye. Uzi yasa nawe nyine agarutse ku kuntu umuntu ashobora kugerageza kwitura umuganga hakiri kare. Mbega nk'uko yavuze urukundo n'ukugerageza kwihanganisha abantu kugira ngo bashobore kwitaho ababo, ni gute umuntu yogerageza kuja hakiri kare kwa muganga atarinze kugira ibyo by'amasoni, atarinze kugira ngo ibyo by'ubwoba, yobigenza gute kugira ngo ntashobore guta ayo mahirwe y'ugufashwa? Yoza mu mpisho yobigenza gute? Ikintu
urumva kugira ngo arindaza numva ikintu njye nibaza ko gikenewe cyane ni gusansibiriza ko abantu bamenya kwibyo bintu bibaho, sibyo? Kuko nk'uko nigeze kubicishamo hari indwara zizwi, hari indwara zizwi malariya, diyabete, pestasiyo, izi ndwara zose tubona umuntu hari abantu bafite giripe bakagenda kwa muganga. No kumenya ko ibyo bintu birabaho numva umenye ngo igikenewe ahanini ni gusansibiriza. Hama ikindi kintu nacyo umuntu akagerageza kudafata minenego cyangwa kutirengagiza ububabare afise kumva umengo ngo bizohera kuko benshi bateba bari kubariyumvira ngo reka tubihe umwanya bizohera ugasanga yuko umuntu ateba niko ama consequences aba menshi niko ibimenyetso biba byinshi hari abantu bagerageza kwifasha bakaja mu nzoga donc ugasanga umuntu yagerageza utuntu akagenda kwa muganga yateze
ni nacyo nari ko ndagerageza gusigura nti hariho igice cy'umuntu we kubwite hakaba n'igice cy'abantu mu kibano ana yavuze ati kugerageza kumwereka urukundo uwo muntu kumbura umwereka urukundo ni naha handi nyene ucumufasha kuja kurondera ubufasha akeneye hanyuma ku muntu kubwiwe bwite no kugerageza kumenya ikibazo iyo gifise akitura muganga hakirikare byumvikana ko hari impande zibiri hariho umuntu kubwiwe bwite no mu kibano rero alewe yavuze ati harakenewe urukundo niko mubibona
urukundo ego mugabo urwo rukundo bica bivana n'ingere nda uwo muntu barumwereka kuko urukundo nibaza ko tutagwerekana kumwe kumbure urukundo ushobora kumwereka mu kumwitaho ukamufasha cyo kwa muganga kumbure kuko nawe urashobora kumwereka urukundo mugabo aho ugeza ugasanga ntumufashije ibaze nk'ubu hari umuntu ushobora kuba agwaye ndaza cyane cyane ndatangira uburorero ku bimenyetso biboneka by'izindi ndwara nk'umuntu ashobora kuba afite nk'ububabare sibyo ububabare ntukumbure ntashobora nko guteka arababaye nk'umugongo urashobora kumwereka urukundo ukamufasha guteka muga ntibigarukira uramufasha kuja kwa muganga ambwiye ati sha mugabo ugenda kwitura umuganga kumbure yo gufasha nabwo nibaza yuko urwo rukundo ntirugarukira mu kumuba hafi gusa mu bintu by'umwanya muto umuntu yotera intambwe akamufasha akamwumvisha ko akeneye ubundi bufasha bw'abahinga
murakoze cyane ubufasha bw'abahinga burakenewe reka nihute nakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika amatuye kibandanye ko icyo kibazo nyine cy'ingene mu kibano umuntu akwiye gufata umuntu ashobora kuba afise ibibazo Gilbert Nibizi ku murongo wa telefone turi kumwe
amahoro y'Imana
amahoro twese
murakumva
ego
ajewe
mhm
jo papa
mhm
nsanzwe na jewe ingorane ndifise
mhm
ikamuze kubona mu kibano murava
ego turakumva nubwo numva harimo akantu k'akabazo muri telefone ariko duga ku ijambo twumve
ikamuze kubona mu kibano baba umutwe neza nyine kuri kumwereka itaye tayuko
Gilbert muradutunga Gilbert telefone yawe iriko iracikagurika ariko turifuza cyane kumva icyumviro n'ikibazo cyawe utwihanganire tugukure ku murongo twongere tukugarure
ndabumva ariko
gerageza birasubiye gukunda wari uvuze
nariko mvuga agize ingorane indwara yo mutwe tuza bumeze ukakira mu kibano nibasubira ndetse naho ndasubira kukwita ngo ibaze kuri interineti bigatuma baguma bakwinuba ikindi nabonye wabyanditse
Gilbert reka tugerageze kukugarura numva ikibazo cyawe n'icyumviro ni cyiza cyane kandi twari bwakishike ko reka tukugarure ku murongo muganga Gilbert havuze ikintu gihambaye cyane ati abantu baragwara bakaja kwivuza bagakira ariko mu kibano bakabandanya bakumigwa ntibaba bakizewe kubera uko kuntu baba baragwaye icyo nyicoco umuntu yo kigenza gute ho kugwa iki numvise ko bavuze ko sensibilisation irakenewe cyane mbega mu kibano ni kuki nk'umuntu nk'uyu babona nko kumengo nta kintu gikomeye cyane ashobora kuba kirangura mu kibano kugeza aho batamwizera ho kugwa iki uhanura iki abantu mu kibano
ibyo ni ingaruka yuko izongora zo mu mutwe nyine baba ni kintu nibake kuvuga nuko hari abantu bazi ko izongora zo mu mutwe ari nk'ibintu by'ibirozi cyangwa by'amadayimoni mu Burundi hari abantu babizi uko rero kenshi bashobora babona umwenge uyu muntu ntewe ni uwo gutinya ibyo bintu ziwe byotwandukira cyangwa bakabona ko n'umuntu ari feble ashobora gukora mu buzima nyine nk'uko umengo nta bwenge afite barabona umengo nta bwenge agira kenshi nicyo gituma baca bamwinuba hari abibaza ngo ni ibirozi abandi bakibaza ngo ni amashitani iyo bandukira gutyo ugasha usanga baramutinya
uratunga ndabwiye ko Gilbert
kumenya nicyatsi nyine cyo kutamenya
ndabwiye ko Gilbert agarutse ku murongo reka twongere tumuha akanya Gilbert wavuze ikintu gihambaye mbega none mu kibano ugerageza gusigura cyangwa kuganira n'abantu gute cyangwa ubyihanganira gute iyo abantu ubona bariko baragukomira kuko waciye muri icyo kibazo byari byagenze gute mbere na mbere Allo Gilbert
nga famiye yo isanzwe nzi basanzwe bamenyereye doku kazi aho nkorera kazi kareta nkora bari basanzwe babizi mugabo nkuba baheruka gusohora itegeko yuko abafite ngorane bo bafite bagataha muhira badakora urumva nta n'uko kizera umuntu
mbega none ikibazo cyo bacageze ku ruhe rugero kugira ngo kumbure batangure kwibaza yuko udashoboye n'ibi na biriya wewe akazi ubu unyekara bandanyije byifashe gute hari ibimenyetso bimwe bimwe kumbure bishobora kuba bihari bibatuma biyumvira yuko udashoboye
oya za kimwe mbo kiga jena gakora kwa demire sisi na ja
allo Gilbert allo allo birababaje kumva tudashobora kumwumva ngo aterere Allo Gilbert?
Allo?
Oui, subiramo.
Dari konta puka.
Mhm.
Ntazi muri crise.
Mhm.
Kaza tande zakandi jempa kikubwenge.
Mhm.
Nakatora neto nta nakinye, ariko rero ubu mwaronye batanya marise ngo bumva ngo batamize neza ngo byandike. Joho nyine sanga bara nanyanditse kugira ngo akazi ndagahagira ngo batoma bampemba
je ndibaza yuko ikibazo nk'icyo uri kuragira ari ikibazo gisanzwe kuko kumbure iyo umuntu agwaye arafata igihe akaja muhira mu karuhuko k'uburwayi nk'abandi kumbure nawe ugize crise ubukeneye gufata akanya ko kwivuza nibisanzwe muganga wo bibona gute kuko n'abakenyezi iyo bibungenze barafata amezi atatu angahe bari muhira bariko barivuza birasa canke sico kimwe
oya nicyo kimwe kuko biravana n'ubumuga umuntu afite n'ikibazo umuntu afite urumva birashobora gushika nk'umuntu akaja muri crise rero nk'iyo umuntu agira amakrize ndavuga ko hari abantu usanga bikenerwa ko bafata imiti igihe cyose nk'uyo ikibazo cyose ndakize ariko abantu bakunda kujya mu makrize normalement hariho imiti baba bafise azi yuko agiye muri crise ashobora kuba umuti cyangwa umuti arinda kugumana rero nk'iyo umuntu atabikurikije ngo uwo muti awugumeko nkurikije gishobora kuba nk'ibyo kuko urumva nk'iyo umuntu yagize crise ari ku kazi ntaba gishobora gukora bishobora gutuma akazi gahera ikindi nacyo ni uko iyo umuntu afite icyo kibazo yiga arimenya akamenya mbashono vuba gute akamenya ibintu bituma aja muri crise en fait
ibintu bituma aje muri icyo kibazo
ego aja muri kibazo hama ni rimwe byo kuca wicura umuntu umuhinga akagufasha akavuga ati iyo bishyize rero kamera gutya uduca bigenza uku n'uku ariko ikindi nacyo ni uko no mu buzi izo ndwara abantu benshi badakunze kuzimenya ngo umuntu bashobora bamenya ko bamuha konje cyangwa ngo bamwirukane burundu urumva biravana na kayo umuntu ndibaza
Gilbert Kumbureyo duho umuco gato ku kibazo yahuye naco kuko ibibazo byo mu mutwe biratandukanye ni byinshi cyane hariho depression umuntu aguma yumva adashaka kuvuga cyangwa adashaka kujya mu bantu nubundi ashaka kwiruka mu ibarabara nubundi ashaka kuvuga amajambo menshi Gilbert tugerageze kudufasha kumva gutahura ibibazo bimwe na bimwe Kumbure nk'iki wawe twumva kigutuma ushobora no kubandanya gukora n'inyuma ya crise uvuye muri crise ugashobora gukora kugira ngo ntibashobore gukumigwa gukazi ntibirukanwe kuko ikibazo cabo Kumbure ari cyo muti bariko barafata ngishobora umutushora kubafasha kubandanya akazi kawo ikibazo cyawe gihagaze gute ni baba atacu bigutwaye kubisangiza
bone kambanze mbanze ntangurire aho hereje badusiba muri groupe y'abantu bafise maradikonike ukabufise umuntu ufata buri kwezi umuntu muri ko muranyumva
yego
ukabufise umuntu ufata buri kwezi umuntu heza ukaja gutora yundi kandi baratwohereza biti bayi buri gusa kakaze mpaka turi bishima kijane kisaki wako byaga
mhm allo allo Gilbert Gilbert telefone iramugoye nubwo ariko aradufasha byinshi cyane gutahura ingene uko gukumira kuba mu kazi ka misi yose ni navyo twashatse kwihweza mu kibano no mu kazi ka misi yose twizere ko Kumbure bizoshobora gutunganya akabandanya akazi kiwe reka nakire ku murongo wa telefone uwitwa Paul Paul uraho neza urakoze kwihangana ku murongo ndabwiye ko na Paul ga telefone nawe nyine kamugoye ikirere ngira ngo nticifashe neza ariko tugaruke ku mutumire wacu muganga birumvikana ko ibibazo biba bitandukanye kandi igikomeye nuko abantu badakumigwa abantu bashobora kwitabwaho nabo nyine bakitura abaganga iyo bikenewe
Ego.
Hanyuma none muganga Kumbure kimwe mu bintu bituma abantu batabitura gutinya kwitura abapsikologe abaganga bafasha abantu mu myifato n'ibindi biba biva ku buryo busabwa mbega nko guhura namwe rimwe kabiri biba bifise biba bisaba amafaranga nkangahe
twebwe dukora iseance imwe ni ibihumbi mirongo ibiri ku isaha duko umuntu umwe tumana isaha imwe ni ukuvuga ko igihe cyose aje atanga ibihumbi mirongo ibiri
ndakeka ko atari amafaranga menshi cyane kuri bamwe ashobora kuba menshi ariko nk'iyo ugiye kwa muganga mu bisanzwe consultance ibyo twita kubonana na muganga hari igihe usanga ari ayo nyine bisigura ko benshi bashobora kuba batazi ibisabwa kugira ngo biture mu psikologe ibihumbi mirongo ibiri ku isaha yose y'ukumvirizwa y'ukumenya ibyawe n'amafaranga umuntu akwiye gukoresha kugira ngo yiteho amagara yiwe y'ubwonko none nk'iyo bikenewe akenshi bisaba nk'amaseance cyangwa bisaba uguhura nawe ikirango kingana gute yari ibibazo bisanzwe twari ko turavuga bijanye no guhungabana mu byiyumviro mu mutima usanga kenshi basaba nk'amaseance angahe uguhura nawe kangahe
icyo kibazo kiragoye kwishyura cyane kuko biravana n'umuntu kibazo afise biravana n'ama consequences icyo kibazo cyateye biravana nawe nyene ubwiwe uko yakira impanuro tumuha canke ibyo tumusaba gukora kuko bumva ni kwivuza abantu bishobora ko batahura ko ni kwivuza rero abantu benshi barakunze kuza bibaza ngo turabona na rimwe bica bihera ugacusanga arabaye desi yaradi yuko ari ikintu ari nk'umuti aje gutora agaca agenda bigaca bihera ariko mu bisanzwe nk'uko ndakubwiye biravana n'ikibazo umuntu afise bikavana nawe nyine ibyo tumubwiye ingene abikurikije kuko nk'iyo ugiye kwa muganga muganga akakubwira ati urafata uyu muti uwufate gatatu ku munsi icyo uwufata rimwe ugukira kurateba
rero natwebwe hari ibintu tubatuma na matabaye interieur kenshi rero nk'utwo dukorwa tubatuma gukora iyo batabikoze cyangwa ngo bakabikora nabi ugasanga kibaye ndende cyane nti mu gusaba nta evolution ntigende nk'uko twagize ikintu rero biragoye cyane kuvuga igitigiri cyama seance tugira kuko biravana umuntu hari umuntu tugira zitatu hari umuntu tubona na rimwe umubwiye ikibazo afise bikaba biraheze kuko hari uwo udatazi ikibazo afise hari uwundi ushobora gusanga akaba yarakomeretse cyane urumva ko ikiringo cyo kumufasha kiba kirekire kuruta by'ukuri biragoye kuvuga ngo umuntu twamufasha muri aya maseance angana uko
icyo kibazo ndakibagize nzi nyishu yacu kubera abantu barakeneye kumenya ingene bikora barakeneye kumenya yuko buri muntu ikibazo cyo gitandukanye kandi ugasanga bariko babaza umuntu atazi ingene bigenda yishuwe nabi ariko bivuye kuri mwebwe nyene musanzwe mubikora ni byiza yuko bumva yuko ukwivuza ku mupsikologe bivana biravana hari habonzi bamaze y'umwaka hariho n'umuntu unzi neza yambwiye yuko abimaze mu myaka 20 bimufasha mu buzima bwa misi yose bidatangaje kuko hariho n'abanywa imiti ubuzima bwa misi yose ubuzima bwabo bwose ugasanga ari ku muti wa diabete umuti wa sida umuti w'umutima awumaze ko ubuzima bwiwe bwose rero nk'uko wabisiguye hariho abantu bafise ibikomere bavukanye intuntu isa n'idashaka guhera ugasanga arakeneye ubwo bufasha bwanyu bwo kwicara rimwe mu ndwi isaha imwe cyane rimwe mu kwezi minota 30 akabiganiriza umuntu
nakabiri mu ndwi birashoboka
yego none hari hababaza bati none mbega hari habakira burundu bakira burundu kuko navyo nyene birakenewe kumenywa niba hari ingwara zo mu mutwe zikira burundu n'izidakira
ego nuko nanigeze kubivuga nkati hari amakategori abiri hari abantu baza batazagwara ataragira ingwara sivyo afise ibimenyetso vyotuma agwara ati mu bisanzwe twebwe ikintu ntiyagiye kuvuga mu bisanzwe umupsikologe ahari kugira ngo ni prévention twe duhari pour prévenir en fait urumva ni prévention kugira ngo umuntu ntarindaragira ahagwara ngo agire ibimenyetso by'umurwayi nyine by'ukuri kumenya ku mutwe kubabara umugongo n'ibindi n'ibindi urumva rero hari abaza bagishije ibimenyetso bisanzwe nk'uyo arashobora kumenya n'ingoga na n'ingoga yifata mu buryo atazonagaruka hari n'ubundi azoza yagwaye hari uzoza yagwaye indwara zavuye kuri izo ndwara aba yagize nka depression nk'abo depression mu bisanzwe n'indwara ikira by'ukuri isoko abantu babyumva ariko hari izindi ndwara zo mu mutwe zidakira uyo muntu ni muri ba bandi bakenera accompagnement ubuzima bwawo bwose mbese ugasanga arafite kuzarara umuterapeuti wiwe infalomoa cyane uko yumva biravana n'umuntu wawe wabisiguye neza nka ikira n'indakira
ego kandi birumvikana ko hariho n'indwara zo ku mubiri nazo nyine zikira n'izidakira
ego ariko twebwe kenshi ni ukuri abantu isoko babyumva turi muri prevention cyane cyane
gukinga
ego
abantu kenshi baribaza yuko abapsikologe bazimbye cyane mbega watubwiye uburyo mwebwe musaba mbega abandi bapsikologe ibujumbura n'ahandi boba basaba amafaranga menshi cyane kuko ni naco kimwe mu byo umwe mu banywanyi bashikirije kuri Facebook yacu ati ni ibintu bizimbye cyane rwose ku buryo ko ugurisha n'itongo mbega niko bimeze niko mubibona kumbure mwebwe mushobora kuba mufasha abantu kuri make bwa bandi baca amahera menshi cyane mwoshira abapsikologe mu rugero rw'abantu bazimbye cyane rwose kuvura abantu
mu by'ukuri sinzi ko navuga ngo birazimbye cyangwa ntibizimbye mugabo kwivuza en general birazimbye
kwivuza en general biragenze cyuko
ingwara yariyo yose
kuri twebwe tugira amase happy afite no kumva yuko numwanya munini umuntu ntaza ngo muvuga ni minota 10 ukuzimba numwanya foko batahura yuko tumana no mwanya munini ari mugari ikindi natural twese ngaha muri kabina yacu unwind duko ibintu z'amatangazo no mu Burundi ibintu abataka potential bahari rero igituma tutabishije ku mahera menshi biri mu gufasha afete biri mu gufasha twashaka abantu nitwogira amafaranga menshi abantu batanda bitahura kuko babitahura batahura akamaro kaze nukuri twa amafaranga ni si menshi nukuri nubaho kenda bivuge si menshi kubera ubundi n'ibintu bigenge by'ukuri
no muri ibi bihugu byo hanze no muri ibi bihugu byo byateye imbere ubu buvuzi n'ubuvuzi budasanzwe umuntu akeneye kubanza kwihweza akarondera uburyo ariko kandi
kuri ego
ariko kandi twabuze yuko hari ingaruka nyinshi mbi utivuje ingaruka zirahari hariho abo twavuze bashobora kutivuza ikibazo gisanzwe cyo mu muryango ugasanga kibatumye biyahura mbega none ubona ukwiyahura ariyo nyishu bisaba rero yuko iyo habaye ikibazo umuntu abona yuko akenera umuntu baganira abibwira amufasha gutorera inyishu ibintu bimwe na biriya akuye kumbure kubifatira kanya
ego abantu umusanzwe iyo umuntu amaze gutahura akamaro kabyo ntasubira kwiyumvira cyane ku kifuza arumva ko ni ikintu ntegereza kubwira kwitaho amagara yanjye ni kwitaho amagara yiwe by'ukuri
ego none mbega ku rwego rwa leta ku rwego rw'igihugu turazi ku bihugu byacu byaciye mu bibazo bitandukanye ho kugwiki kucowe wise sensibilisation kugira ngo abantu bamenye yuko ibi bibazo birahari kandi bikwiye kwitabwaho ku rwego rw'igihugu ho kugwiki
jewe nibaza ko ku rwego rw'igihugu ikintu cyo gukorekanya nk'ibi bimwe ko muragira kugwiki ibiganiro ahantu hose mu buzi ku mashure cyane cyane mu makartier hari ibintu bahora bagira by'abantu ndibagiye kuba sita mugabo ugasanga nkuba ariko barasansibiriza ku bagore ku bakenyezi bibarutse kujya kwa muganga sibyo hari n'indwara ziva ku nk'umubyeyi yibarutse ntaje kwa muganga hari n'indwara usanga acagwara ugasanga rero mubaremesha kiyago baba tukabivuga no ngo kikaba ikintu kitakiri tabu mu buzi ku mashure hose mu kibano kikaba ikintu cy'ikiganiro gihari hama usi n'abantu baba barivuje bagashinga nta akavuga ati jewe by'ukuri naragiye ndafashwa kandi umeze neza biratuma abandi bashobora gutera intambwe
umunywanyi Gilbert yari yagize neza kuduhamagara agaterera kuko yabaye nk'intahe y'umuntu yavuwe agakira nubwo yabivuze yuko hariho gihe imwe na rimwe aja muri crise ariko we kuri we yarabonye yuko ubu buvuzi bukenewe kandi bufasha
yego
reka tubashimire rero muganga twari turi kumwe nkuko mumwumva yari Iradukunda Ange Pakita akaba yanonosoye ibijyanye n'inyifato z'abantu abo bita abapsikologe mushobora kwitura mugize ikibazo cyo guhungabana mu mutima mu byiyumviro akorera ku biro Unwind mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi muri quartier Rohero ya kabiri Pakita barashaka kuduha mukanya gato cyane telefone zanyu kubivuza kubitura babiture
ego ndashobora kwanga mu Faransa
ubu
76
ego 76 66 nitunga warangije gute murantunga na sinumvise neza
76
ijana na cenda no kuvuga
ego kandi bashobora kunyandikira no kuri WhatsApp cyangwa appel
ego 76 66 66 0 rimwe zero icenda murashaka kubaronka unwind ni mu gisagara cha Bujumbura akabari Iradukunda Ange Pakita murakoze cyane rero kubaterereye ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi bari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye Nadia taha mu buhinga bw'ivyuma reka tubifurize amahoro mu mitima yanyu no mu vyumviro kugira ngo mushobore kubandarira ubuzima bwanyu mutekanye murakoze cyane